Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya koshikiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 22 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Twebwe rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata.
Uyo ni Pierre Claver Nahimana arongo y'umugambwe isahwanya Fodebu asaba ko baganda guhinya kwigendera Perezida Amerika Ndadaye barondegwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Ni mu ijambo yashikirije ku munsi wo kwibuka imyaka 25 irangiye aganda guhe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambi ubushyanje bujejwe mu gara y'abantu mu Burundi wo gusaba amashyirahamwe gusigira ibikoresho intara akoreramo mu gihe imigambi harangurirwa irangiye, hamwe n'inkuru yerekeye ingingo ziriko zirafatwa n'abatetsi mu Rwanda mu mugambi wo gukinga ikiza cya Ebola kigisubije muri Congo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Umugambwe isahwanya Fodebu washinzwe n'umuhisi Perezida Amerika Ndadaye yahoze atwara Burundi usaba kutunganya bwo gukora kugira ngo hamenyekane ivyo kuri abagandaguye iyo ncungu ya demokrasi. Ni inkuru ya Evariste Zikobanya nka umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Ibirori byo kwibuka imyaka 25 irangiye wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe cyatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye muri katedrali ya Jina Mundi ya Katolika iri ku murwa mukuru w'u Burundi. Icyariho cy'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Rwerinyange yatanze impanuro ku Barundi n'abarongoye afatiye ku ijambo ry'Imana ryasomwe muri iyo nkuka y'imisa.
Perezida Ndadaye n'icyo ivyo bikorwa zo kurondera ubwami yarabishyize mu ngiro ahageza ararondera gufasha abari mu bukene bikabonekera muri wa mugambi wari umurage ishinga yo kubaka Burundi ukaba bushasha hamwe akamacakubiri cyane amacakwinshi hamwe ubutungane bw'isezi ubutunzi bw'isezi hamwe amahoro y'isezi hamwe n'amabohero atabagikenewe bayagira amashure hamwe igitabo cya kahise kabi ku Burundi kizingwa hakazingurwa igitabo gishasha cyandikwamo ibyiza gusa. Ishaka yagize ni ryiza ntigunganye ubuzima kandi yararondeye kuzamura zina muntu wese zina Burundi wese amukure mu bukene ubwo ari bwo bwose. Naho ikivi yari yihaye batamukundiye ko akirangura
hakurikiye kuja gushira ingori z'amashurwe kunate mwanda da Emirikiyoro naho bari bafashanya kurongora igihugu. Ibirori byari birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyo birori byagiye kurangizwa n'ijambo nyakwigendera Ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993. Ijambo ryari rishingiye ku itsimbatazwa rya demokarasi. Abari bitabye ubwo rubanza bafise icitegererezo kuri Melchior Ndadaye uwo n'umwe mu rwaruka yavyiga niye ijwi rya Amerika.
Mu byaranga Amerika Ndadaye nofata ko nk'isomo nuko yari umuntu w'intwari atahesha atajya umunwa mu mabanga yose yagiye ararangura twumvise yuko no gufungwa yafunzwe azira ukuri. Urabona ko yanazize n'ukuri kuzana intwaro ya demokrasi mu gihugu cy'u Burundi.
Mu mugambwe isahwanya Fredebo Ndadaye yashinze Petero Karaveri Nahimana aburongoye muri kino gihe avuga ko intwaro ya demokrasi yaharaniye gushika yizire yabandanije gushinga imizi naho akira gahazi. Muri Fredebo n'ubu bataka ubutungane kuri iyo ncungu babuze batanga.
Abateguye burya bwicanyi rujya rupfu ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ntibigeze bakogwa ko ubwo rero ico twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata kuko barazwi benshi barazwi barashobora kuvuga n'abandi.
Inyuma y'imyaka 25 na uzi abagandaguye Melchior Ndadaye ariko zimwe mu ndongozi z'umugambwe Iprona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu zaravuzwe ko zagize uruhara mu igandagurwa ry'iyo ncungu ya demokarasi. Abere Gashatsi arongoye umugambwe avuga ko nimba hari abadasigana boba baragize uruhara mu igandagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yita bitorewe n'abanyagihugu bakubitwa intahe mu gahanga.
Je wenda urongoye mu 1993 nari muto cyane, ariko ndemeza neza ko umuntu wese yohanwa ku gatwe kiwe umugambwe ipona ntakabikawo kumbore nimba hariho abadasigana nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje inyuma y'umugambwe kugira ngo akore ibyaha nakurikiranwe kuri byaha yakoze ku gatwe kiwe ubutungane bwokora maze bagashirwa habona uwicaha cagiriye bakamuhana nkuko bisanzwe bitekanijwe n'amategeko.
Ku njuro ya 25 hibukwa iyo njungu ya demokarasi abari mu mashyirahamwe y'ababuze mu rwimo rwakurikiye bashima ko Ndadaye Melchior yagizwe incungu ya demokarasi bagasaba ko ababo babuze nabo nyene bohabwa agateka. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Tukirikane mu Burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugiye gusubiramo amasezerano bwagiranye n'amashyirahamwe y'abagiraneza asanzwe afasha mu gisata cy'amagara y'abantu. Ubwo bushikiranganji butekanya guteka amashyirahamwe gusigira intara akoreramo ibikoresho byose nyuma yaho umugambi baharangurira urangiye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Ibyo bikoresho intara ya Muyinga ivuga ko ikenera ku mashyirahamwe y'abagira neza asozereye ibikorwa byayo bigizwe ahanini n'ibikoreshwa mu biro cyanke ibyo kuyunguruza. Mpabazi Jean Bereke Masi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko bitumvikana ingene amashyirahamwe y'abagira neza asozera imigambi yayo akagenda ateruye ibikoresho byose kandi intara iba ibikeneye.
Mu bisanzwe hariho imigambi leta yakira irangurirwa mu ntara zitandukanye. Harima rero iyo migambi izifite ibikoresho. Muri iyo migambi yugaye, ibyo bikoresho bitumye byawe basaba terura bakasaba genda. Kandi birakenewe ko biguma bifasha muri iyo ntara. Byaba ibiduga, byaba n'ibindi bikoresho, amaordinateur, amafotokopiyeze n'ibindi.
Mabansi avuga amashyirahamwe akorera mu bisata byose muri rusange, ariko atanga akarorero mu gisata cy'amagara y'abantu ku mugambi IHPB ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'Abanyamerika USAID. Asaba ko imiduga yahora ikoreshwa muri uyu mugambi yoshikirizwa intara y'ubuvuzi ya Muyinga.
Ari ishyirahamwe umugambi witwa IHPB urukoranga se twumvise ko ibikorwa byahagaze bari bitumenyesheje ku ntara. Mugabo twagiye twumva umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ariko ari iduga ngwereza ngo byabikoresho byari ngaha icyo byo byarose twavuga tuti none byagiyeveki ko byateza kuguma aha bigafasha hanyine maze iminsi ndaba nka disitirikite giteranye nabo na disitirikite gashoho badafite uburyo bwo kuyunguruza kugira ngo bashobore kugenda barondere imiti bashikane ngaha hari n'amavuriro nayo aronka imiti ngaha nyine atarize gutanga. Icyo rero twasaba yuko nyarwa mushikiranganji mu kije kukiranira kugira ngo ubwo buryo bugaruke ngaha mu ntara y'ubuvuzi ya Muyinga.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko icyo kibazo agifite mu minwe. Muganga Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu.
Bavuze ibibazo bibiri cyangwa bitatu. Cya mbere, aya mashyirahamwe aza gusahiriza ubushikiranganji mu ntara ahejeje akazi kayo akaca ashaka gutwara n'ibyo bari basanze. Ndabamenyeshe neza yuko icyo kibazo nagifashe mu minwe kandi tukorana. Mu bisanzwe ibikoresho bije mu ntara ni iby'intara hatigaheze mu masezerano.
Muganga Ndikumana avuga ko ubushikiranganji arongoye bugiye gutumbereza ku mugambi w'igihugu w'imyaka 10 ibikorwa by'amashyirahamwe afasha mu gisata cy'amagara y'abantu. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bugiye kugereranira amasezerano mashasha n'ayo mashyirahamwe, amasezerano ari mu icyifuzo cy'abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga. Muganga Ndikumana:
rero ubu uye nagira ngo nshikirize abarundi n'amakungu yuko mu ntumbero yo gukorana neza n'ajya mashyirahamwe tuzosubiramo ajya amasezerano, twandike neza yuko iby'ishyirahamwe rizanye mu ntara igikorwa cy'ishyirahamwe giheze abaje kudufasha bavuye hanze batogenda basubira inyuma amarembe mugabo ibyo bazanye bizoguma muri iyo ntara. Ibyo tuzobikora vuba kuko murazi yuko Leta y'u Burundi iriko iratumereza neza ibikorwa by'abasanzwe bafasha na cyane cyane ayo mashyirahamwe amaweneje.
Ku bisabwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga, umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko agiye kubandanya avugana n'abarongoye ishyirahamwe USAID kugira ibikoresho byahora byifashisha mu mugambi IHPB bikomoregwe intara ya Muyinga. I Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kivuga ko cakomeje imigambi yo kwirinda kwikiza ca Ebola kigisubije muri Congo gishika no mu Rwanda. Ni nkuru yo mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana ari mu Rwanda.
Inzego zishinzwe iby'ubuzima mu Rwanda ziravuga ko zamaze guteganya iby'ibanze byakenerwa kugira ngo umuntu wese wagaragaza ibimenyetso by'indwara ya Ebola be yafashwe. Muri ibi harimo abaganga ku mipaka ya Rubavu na Rusizi kugira ngo abinjira bose bapimwe harebwe niba nta muriro bafite n'ibindi. Ibi ngo bikaba bifasha mu kugenzura umunsi ku wundi ko iki cyorezo gikumira uko bikwiye. Dr. José Nyamusoro uyobora ishami rishinzwe kugenzura no kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo nyarwanda gishinzwe iby'ubuzima RBC avuga ko muri rusange igihugu cyiteguye neza.
Icya mbere ni ugushyiraho guhuza ibikorwa bijyanye n'ubundi no gushyiraho amafaranga. Leta yashyizeho amafaranga menshi miliyoni 100 zo gufasha kurwanya icyorezo. Yashyizeho kugenzura no kuri umupaka wayibonye biri mu buryo butatu: kugenzura abinjira, tupima niba bafite umuriro, kugenzura mu bigo by'ibitaro bisanzwe bibaho no muri komunote. Iyo ngene bijyanye na kugenzura indwara z'ibyorezo harimo ni Ebola, akabamo n'uburyo bw'imivurire kugira ngo umuntu avurwe bisaba ko aba ahantu azavurirwa. Aho naho igihugu cyarategereje.
Dr. José Nyamusoro avuga ko ibitaro byose mu gihugu byahawe amabwiriza yuko bigomba kugira ibyumba bishobora kwakiriramo abantu bagaragaza ibimenyetso bisa nk'ibya Ebola cyangwa bikekwa ko baba banduye virusi yayo. Ibi ngo ni uburyo bwo kurinda abo bantu kuba bahura n'abandi bakabanduza, ariko hari ibigo bishinzwe ubuvuzi bwa Ebola bahita boherezwamo bikabitaho by'umwihariko. Kugeza ubu hakaba hari ibigo bitatu mu gihugu hose nk'uko Nyamusoro bivuga.
Tuzi ko bagomba kujya kuvurirwa ahantu habugenewe, arizo bita Ebola Treatment Center. Turazifite mu gihugu, hari Rusizi, hano Rubavu, hari n'i Kigali. Mu minsi iri imbere rwose tuzongeraho n'izindi ku buryo igihugu kiba kiteguye mu buryo buhoraho burambye. Ubu turi kwitegura tukagenzura, harimo n'ikintu bita ubukangurambaga, kuko abantu bagomba gusobanukirwa Ebola ni iki, yandura gute, bayirinda gute. Ebola si indwara umuntu apfa kurwara gutya. Ebola ariko nabivuze ni indwara y'inyamaswa. Nta muntu agomba kurwara Ebola, icyo nicyo cyambye. Iyo umuntu atagiye mu ishyamba uhiga gufata inyamaswa zipfushije, ibyo byose nta rwarwara Ebola. Umaze kuyirwara ni igaragara gute? Ni umuriro ukabije, nuko gusesa ibintu ku mubiri, nuko kubabara mu ngingo no mu mikaya, kuribwa umutwe, akurikira kubabara mu nda no mu gatuza, akurikiraho no kuruka amaraso. Umuntu urwaye Ebola yaruze undi ariko yagaragaje ibimenyetso.
Mu byumweru bibiri bishize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatanze inkuru za ko Ebola imaze igihe ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kwadukira ibihugu by'u Rwanda na Uganda. OMS kandi yavuze ko iki cyorezo cya Ebola kizamara andi mezi ari hagati ya 3-8, kandi ko bamwe mu banduye iki cyorezo bihisha abaganga, bityo bakaba bazagikwirakwiza no mu bihugu bituranye. Dr. José Nyamusoro avuga ko kugeza ubu nta mpungenge zabaho mu gihe abaturage bumvise bakanakurikiza neza amabwiriza arebana no kwirinda icyorezo cya Ebola.
Cyambere bo iyo bambutse hakurya bagomba kwirinda, bakamenya ko icyorezo kirahari, ariko bakamenya ko bashobora kwirinda kuko ntabwo bamenya uko ibintu bigenda by'ibyorezo. Nta cyorezo buriya kitashobora kuba kontrole, nta kandi mu yari yagaragara ku mipaka haba no mu gihugu. Yaba ubu ngubu no mu myaka ishize, ubu ngubu mu Rwanda dushobora gupima Ebola rwose, ntabwo bikiri nka kera twashobora kohereza eshantiyo hanze, ariko ubu turabyipimira iwacu, dufite ububasha n'ubushobozi.
Haramutse hagize ugaragara nk'iyo virusi abo yafashwa ate, ubutabazi yahabwa?
Ubundi umuntu urwaye Ebola nkuko tubizi yizwi, nta muti nta rukingo. Ibi ubu ngubu ni ibintu bari kugerageza, ariko ntabwo biremerwa cyane. Kuko tubizi ubu ngubu umuntu urwaye Ebola aravurwa bisanzwe, basanzwe banavurwa n'ubundi, na hakurya abari kurwara buriya bari kuvurwa. Ubundi bufasha bwa kiganga bwezweho nabo bwatangwa hakurikije nyine imyanzuro yafatwa. Abashobora kuvura barahari, hari na gahunda minisitiri yashyizeho yo gukomeza kugira ngo tugire na benshi.
Iki cyorezo kimaze iminsi kivugwa cyane mu gace ka Mangina muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kimaze guhitana abatari bake, kandi inzego z'ubuzima muri Kongo zivuga ko impuzandengo y'ubwandu bushya bwa Ebola yikubye inshuro zirenga ebyiri kuva mu kwezi gushize kwa cyenda, nyuma y'uko ibikorwa by'ubuvuzi byari byakomwe mu nkokora n'imvururu zo mu Majyaruguru yashyira uburasirazuba bwa Kongo. Umuryango mpuzamahanga ubwo bakaba ari mu kaga, International Rescue Committee, uherutse gutangaza ko hagati ya tariki ya mbere na tariki 9 z'uku kwezi abantu 33 bari bamaze kwandura, mu gihe mu kwezi kwa 9 kose handuye 41. Nakwibutsa ko mu ntangiriro z'icyumweru gishize OMS yavuze ko kuva Ebola yakwaduka abakozi 19 aribo bamaze kwandura Ebola, kandi bose bayanduriye hanze y'ibitaro n'amavuriro, bisobanuye ko iki cyorezo kirimo gukwirakwira mu baturage. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika.
Nzuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushikiza ha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KHz 15,300 KHz 15,675 na KHz 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KHz 15,180 na KHz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KHz 15,466 na KHz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bitekanije ko kuva kuri uyu wa gatatu ibiganiro bihuza abarundi birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa bitangura yarusha mu gihugu cya Tanzania ibyo biganiro byabanjirijwe n'ibindi bifite umugambi wo kwegeranya ibyumviro by'amashyirahamwe aserukira amadini urwaruka abagore hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu kane gaheze mugenzi wacu Edi Wema yaganiriye na bamwe mu bayobozi bayo mashyirahamwe yatumiwe barimo Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Urukoma yiyemeje kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem ihanira ikari ihamagariye Abarundi guhindura ingendo Rufyiri aratangura atubwira icapfunditswe mu biganiro bagiranye n'umuhuza
ku ruhande rumwe byadushimishije kuko ubwa mbere urwandiko twashitse ko twarushitse ko nibyo bitugoye mugabo abo twaruhaye bavuze yuko turi ico bise mu gifaransa imivwa alternative no kuvuga abantu bitwa ko nk'ibyo bashikirije bose bagomba kubifatirako ibyo rero byatushimishije cyane kandi bavuze ko ibizoshikwa ko byose ngaha Arusha tugomba kubivyabona ikigira kabiri kandi tugomba kuba abazuba bahagarariye ikurikizwa ryabyo murumva rero yuko igihagararo bahaye ibintu twabashikirije gihambaye cyane ikitatunejereje nuko bavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu yashinze ko ibiganiro bigira gatanu byoba iby'abanyepolitike gusa atamuntu ari mu mashyirahamwe yigenga abafasoni ama dini ugwaruka n'abandi ngo bobizamwo iki ni cyadushimishije kuko bitwumva ingene turadukumirwa hageze nyabona ko ahubwo duterera ibyumviro cyane
bwana Faustin Ndikumana Rufyiri avuze ko hari urwandiko mwashyizeho umukono mwemeranyijweho uko mwese mwari muri ibyo biganiro n'umuhuza n'intumwa ze nk'ingingo nkuru mwifuza ko abazitabira ibiganiro bazibandaho cyane mwebwe nk'amashyirahamwe izo ngingo n'izihe
ahanini twabanje kwibukiriza igihugu aho tugeze no munsi mu miti itandukanye kibukiriza yuko igihugu cy'Uburundi gifite ingorane kabisa mu bice bitandukanye za politike iz'ubutunzi ingirano gihugu babayeho iz'umutekano kandi ubona yuko inzigone za politike zirimo ziriko zirakiremera cyane kandi zanyu zikiremera kuva kera tukavuga tuti urumva rero baje ziboza kwitoza utunyoni ingorane ziriho kandi uwoza avuga nta ngorane Burundi bufise yoba ariko arabesa cyane yoba ari imwe bitarangaje politiki yo kuvuga ati mbe ndavuga ibi kuko nzi inyungu ishobora kubikuramwo mugabo icyo twagihagaze ko cyane kandi nabo nyine baravuga bati ego turagiye kubona tugiye kubona nyine ibintu byifashe haba mu by'ubutunzi mu by'imibano umutekano politike urebije turavuga ati turara ibyo rero duhagarara ko cyane tuvuga ati abanyepolitiki bazoza ngaha babwirizwa kuzumva neza ingene yuko amasezerano y'Arusha ari intango n'iherezo byo kugira Uburundi bwamane amahoro n'umutekano arama nuko rero bufata yuko amasezerano twayabunga bunga hanyuma bakazarana abahugu nyine bazarana bimwe naza mu ngiro ahubwo nyimba hari ibintu bimwe nyina byahiriza kandi n'amabiri basirirwa sagaje bazungikanye ko aho kugeza biraganirwa ko kugirejwa bibita birahinduka bustani tuko turasira mu ngorane uko uno munsi turasira kuvuga ati ndi ku butegetsi urakora ibintu ukuri kuri kurabyumva kumbura ukagenda wenyine n'abandi basize inyuma hanyuma ibyo byaza birahindagura ugasanga wundi nawe ashatira bya bikatagaza nayo tukama mu nzira ni ugufata ibintu birama ko twamaze kuronka ayo masezerano rero atumura ibintu byose mu bice nyose nyine abarundi babana basubiza hamwe mu ntwaro rusange mu by'ubutunzi dusangira ubutegetsi ni ubutunzi dufite dore turagihagara ko cyane ko bubasaba bagasiza kwiyemeza yuko ayo masezerano adashobora gusubizwa inyuma hanyuma ikindi ni uko aba bahuza nyine bushyiramo inguvu na cyane cyane mu gushyiramo kotsa igitutu kugira abashaka kuguza barasubira inyuma muri ibyo biganiro babashyire hamwe ku buryo atawushaka kubisubiza inyuma twavuga yuko iyi fasilitasiyo aba bahuza boronka inguvu zikwiye bagashyigikirwa n'abakuru b'ibihugu kuko igihugu cy'u Burundi kiri muri aka karere igihugu cy'u Burundi nicyo cyanyura mu by'ubutunzi muri aka karere usanga gifite amadolari ku munyagihugu ari munsi y'300 mugabo byose ibindi byose muri aka karere kurenza 600 urumva rero kirafite ingorane kandi nicyo kiriko kirajyanayo impunzi gifite impunzi muri ibyo bihugu kumbure rero yitemo kabisa nabo badufate ku buryo natwe igihugu kigoroka kikaba kimwe n'ibyo bindi kigasubira ku ntumbero y'iterambere biriko biradusiga.
Bwana Rufyiri, umuhuza mu butumire bwe yifuza ko ibi biganiro biba ibya nyuma hanyuma hakagira ikigerwaho kugira ngo ibizabivamo bishobore gushyirwa mu bikorwa mukurikije iminsi mumaze n'intumwa z'umuhuza ndetse n'umuhuza ku giti cye hari ikizere mukura muri ibyo biganiro ko ibingibi ari byo biganiro bigiye kuba ibya nyuma hanyuma ibizabivamo bikaba byashyirwa mu bikorwa abahunze bagataha hanyuma mugatangira gutegura amatora y'umwaka w'2020.
Twebwe icyifuzo cyacu nk'amashyirahamwe yigenga nuko ibiganiro byohera twebwe binashobotse ko bihera mu munsi umwe byo tunezera cyane nibyo twifuza kandi n'ibintu byoroshe rwose ni ukumenya bino biganiro icyari tumye bitangura n'ikintu kijyanye nuko ibiri mu masezerano ya Arusha byari ko birarengwa ko nicyo kintu cyabitumye rero turamutse twumvikanye ko ibyo bintu biri mu masezerano ya Arusha biguma uko biri bigakingirwa hakumvikanwa ingene ingaruka mbi zatumwe n'ibyabaye zikugwaho n'ibintu byo mara umwanya muto cyane kira noneho ibi biganiro turi muri byo kuva mu mwaka w'2015 ibyo ari byo byose ari je wari Foste nibaza ko tutarabisibamwo twama turi muri byo turabibona kandi ndazi ko abantu tufoste tuhahuriza no mu munsi umwe babishatse byo arabihebye urahamba yuko twavuze mu rwandiko twarungitse hakenewe ishaka ry'impande zose leta abanyepolitiki bo muri opposition n'ibiro by'umuhuza bifashwa na Union Africaine hamwe na Nations Unies umwe wese akoze icyo tuzaba gukora twe turemeza neza yuko n'iminsi ibiri n'umunsi umwe mbere mwashaka tuba byarangiye hakenewe rero ishaka ku mpande zose ari nacyo gituma twaciye dusaba mbere ko hamwe hogira umuntu n'umwe yokwitoza utunyoni uko ari kose aba ari muri leta aba ari muri opposition wese uyo twe tuzomufata nk'umwasi w'u Burundi ntituzomufata ko ari umuntu akunda Abarundi tuzomufata ko ari umuntu atariko ararondera ko igihugu gitera imbere kuko turazi ibibazo bihari bijyanye n'ubukene Foste yabivuze n'ibindi bibazo biraba abanyagihugu twebwe tubona neza yuko byari bikwiye gutora umuti mu maguru mashasha kandi ibintu byoroshye cyane twe turabyemeza twashyize mu rwandiko n'ibintu byoroshye cyane kandi bariko baradufasha ibiro by'umuhuza n'ababafasha bavuze neza ko twatanze inyishu kubibazo bisanzwe bihari katraze ko babije
kadufate ya Olivier Wirwe
ndabaza mutama Gabriel Rufyiri ndega biteguye gukora iki mu gihe tubona yuko hariho bamwe bariko baragenda biguru ntege badashaka yuko ibyo biganiro byoba kandi bagaca bashaka kudemosa ibyo bategereje kuvuga ko bitabaye muri iyo nzira badashobora kubyemera kandi ibyo hariho umusifuzi w'urukino arujejwe ari wabwirirwa kuvuga nti muganira kuri ibi hama nimuje mu itere turaraba uwigenza nabi mbega iyo bishitse umuntu akikura mu kibuga arbitre atariwe amukuyemo haba hategekanijwe igihe ngingo
ni ibintu bisanzwe kandi byoroshye cyane yavuze umusifuzi canke uwo yise mu gifaransa arbitre nibaza ko uyashatse kuvuga ni biro by'umuhuza n'ababafasha twanabishyize mu rwandiko twabahaye kandi bashire ndabigarutse ko tuvuga yuko hamwe hogira umuntu n'umwe yo kwiteza utunyoni iba leta iba opposition kwabo bantu umuhuza agomba ibiro by'umuhuza nabo bafashe bagomba gufata ingingo zikenewe ku neza y'abarundi
izo ngingo ni nk'izihe bwana Rufyiri
arbitre abafite amategeko akorera ko abafite icyo bita manda ijana n'ibyangombwa byose bikwiye kugira ngo urukino ariko arahagarikira rugende neza ibyo rero nibaza yuko akarere ubumwe bwa Afrika Nations Unies barabifise twebwe rero ko bashimye ibyo twabashikirije bakatushimira ku mugaragaro twizeye neza yuko kwica kintu twakivuzemo bagomba kubikurikiza kandi ikindi nagomba nongere ko nika novuga ko ari nk'icyizero mwarumvise yuko leta n'abandi nabo bari kumwe baguma bashikiriza yuko batazita babagandaye n'ibindi mugabo twebwe amakuru turonka ahana hariya nuko bavuga bati abariko barategura ibiganiro twebwe ntidushobora gusubira inyuma abantu bavuga yuko ibiganiro bitoba twebwe ntambo nimwe tubona itezwa kuba
bwana Faustin Ndikumana umaze kwitabira ibiganiro bitandukanye aho ngaho mu mujyi wa Arusha kuri inshuro ariyo ya gatanu hari igishya cyangwa se hari icyo mubona mu muhuza kigaragaza ko yiteguye gufata ibyemezo bidasanzwe ku ruhande uru cyangwa ruriya ruzasa nkaho rurimo kubangamira imigendere myiza y'ibyo biganiro
ugandiro ho nagira nse n'utebura abarundi ndabanimanuro kuko burya turi kumutima wo kwikunda urasora kumva wa mahoro n'umutekano yafite kuva na kera hari abantu mu gihugu waza ngo atereke turavuze amahoro n'umutekano bakabira kuko awufite mugabo biratigo ko kwiyumvira ujya kubwira ko atawafite ujya ni mwene wanyu n'umurundi nkawe amahoro meza nagiwe n'ufite ukayasangira na mugenzi wawe na mwene wanyu kundi kwaro mwene wanyu ahunze yiritse agize gute ubutse mwita ngo ni umwanzi w'igihugu nateri iyo mvugo yarakomeye n'umurundi nkawe arafite ingora nibyaza ati rero babahuze umwumvirizo canke uganire ibibazo wumva ko bashyikiriza none uri nka leta ariko baramubibasiza ku buryo bitangira yavuga ati wumviriza ve tubiganiro ni iki ni ukumviriza uwundi ago nitafite iyo zihiye ko n'umurundi nkawe musangire igihugu yari amahoro rero meza nayo ikirikiye ko tubona ko igihe twa dutatanye byari kubera tugirira ingaruka mu buzima bwacu bwa bisi yose abarundi rero barakwiye kugira ubuzima kajibuntu bakumva amahoro n'umutekano icyo bisigura nayo ufite ukayasangira na mugenzi wawe ukibaza n'ibitwa mugenzi wawe yayabuze uri leta wowe uri nk'umubyeyi wuvuga ati abana batandatu barafite umutekano naho baba babiri ushobora kubyara abana cumi umunani wambwira ati papa turafite umutekano unaho uwo ufite umwe zagiriye kuba ko watapurikadiwe ushobora kutabumviriza
turabashimiye abadushikije ikiganiro mu kanya Edi Rwema n'abatumire biwe nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye ariko iyi mbere yuko dusezerana reka tubibutse ko twumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi eka Kigali naho twumvikanira ku radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi ry'Amerika FM amajana kane n'ibice bitatu ikigali rero turabashimiye inshuti mwese rero mwadutiza amatwi kandi torote yakamo mubandanye kumviza ibiganiro bya radio ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.